Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Kaze makuru twabateguriye kuri radio Inzamba agaseka kawe turi kuwa gatanu genekerezo rya 2021 0 umwaka wa 2022. Aya makuru tugira tubashikirize akaba ahagarikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Umupolisi w'igisongerezi yaratowe kuri wa kane Kiziga yatemaguwe imipanga mu mutwe no mu maso. Ibyo byabereye hariya mu Gihamagara ni mu ntara ya Gitega. Uno munsi ugize wa kabiri umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD utangurije igikorane cy'iminsi ibiri. Musenyeri Simon Ntamwana agasaba uwo mugambo uri ku butegetsi gutuza ibiturire, gutsimbataza intwaro rusangi, kugarukana amahoro ntibibe urwitwazo wo gutoteza abo batavuga rumwe. Abasirikare b'Ubumwe bwa Afrika bari mu butumwa bwa Misom ngo bagiye kuzorangiza mwaka 2024 bakazoba basubirijwe n'abapolisi. Uyu mwaka ukazorangira abagera ku 800 barasubijwe mu bihugu byabo. Muraza kuvyumva ido nido mukanya. Ukurangiza ano makuru turabashikana hariya mu gihugu cha Cameroon muri za nkino z'igikombe cha Afrika. Imigwi yiserukira bihugu 16 izobandanya mu gice gikurikira ikaba yaraye imenyekanye yose. Nasubiye kubaha ikaze mukanya ido nido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Amakuru tugira tubashikirize tuyahere muyajanye n'igisata cy'umutekano wo mu ibarabara. Abantu batatu bitavye Imana mu masanganya abiri yabereye mu ntara ya Ngozi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Aya masanganya rimwe rikaba ryabereye muri komine Gashikanwa ari naryo ryahitanye abantu batatu bari ku ipikipiki bagonzwe n'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Probox. Abo bantu bakaba baciye bitaba Imana uko ari batatu nk'uko amakuru dukura ngaho mu Gashikanwa abivuga. Irindi sanganya ryabereye aho bita Kinyami usohotse igisagara cya Ngozi. Aho naho iryo sanganya rikaba ryabaye ku muduga wunguruza abantu w'ishyirahamwe Memento. Iryo sanganya ngo rikaba ryavuye kuri bisi yunguruza abantu yagombye kurengana iyindi modoka. Iyo bisi yunguruza abantu ikaba yaciye itibarabara kuko umushoferi wayo yanse kwisekana n'indi modoka byari bihuye ica itegwa n'igiti. Igitigiri kitaramenyekana c'abari muri iyo bakaba bakomeretse harimo n'umushoferi yababaye cyane. Abakomeretse bakaba baciye batwagwa mu bitaro bitandukanye byo mu gisagara ca Ngozi. Makuru avuga mu gisata cy'umutekano kandi gisongerezi mu gipolisi muri komine Taba mu ntara ya Gitega yarishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu n'abantu bataramenyekana bamutemaguye mu mutwe n'imipanga. Abanyagihugu bo muri iyo komine ya Taba bo bamenyesha ko naho bibaje ko uyu mupolisi yishwe bagiye kuruhuka baravye amabi yahora bakorera. Ni nkuru tubaza Beni Axera kandi.
Amakuru ya Je Inzamba ikura mu banyagihugu bo ngaho Itaba atumenyesha ko Minani Pierre igisongerezi mu gipolisi yaraje kubika ibikoresho muri komisariya y'igipolisi cya komine Taba. Ayo makuru akavuga ko intandaro ya byose ari akajagari uyo Minani yateye mu bunywero buri mu Gihamagara aho yabanje kwigenza kuri nyene ubwo bunywero no ku bandi bari bahari harimo n'umufasoni w'uburongoye indero muri iyo komine. Amaze gutaha niho yahavuye ahura n'abantu bataramenyekana baramutemagura n'umupanga mu mutwe acaracikana nk'uko umwe mu banyagihugu abivuga.
Ominani amaze gutaha yaba yaragize ingorane mu nzira ahura n'abagizi ba nabi baramutemagura namubabara ku ruhande rumwe urundi ruhande tukavuga duti abanyetaba turaruhutse kuko yari adutoteje aratugirira nabi mu buryo bwose bushoboka aho yahohotera abanyagihugu batandukanye dusaba yuko leta yosirarabiga kwerekeranira hafi ikibazo cyabo irongika mu burere butandukanye gucungera umutekano kuko nitwumva twebwe ingene umuntu yaba ari wageje umutekano w'abanyagihugu hanyuma agaca agaruka akaba ari wawuhungabanya ni ukuri nimubabara ku ruhande rumwe urundi ruhande tukavuga duti abanyagihamagara n'aba muri komine itanu muri rusange turaruhutse mu mitima uko yaraturembeje
mwamenya ko abantu batanu bahavuye bafatwa n'igipolisi ku mvo z'amatohoza
mu makuru ajyanye n'agateka kazi na muntu naho ishyirahamwe SOS Torture mu Burundi rihamagarira abantu n'amakungu kubona ko iho nyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi rikibandanya ibyo biri mu cegeranyo casohowe n'iryo shyirahamwe kuri uyu wa kane ku bwa Aime Kwizera ajeje kumenyesha amakuru muri iryo shyirahamwe birihutirwa ko abafasha u Burundi bakoresha ubushobozi bafise kugira ngo bagondoze leta y'u Burundi yemere gukorana n'intumwa idasanzwe ya ONU ijejwe agateka kazi na muntu mu Burundi eka mbere n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu yitaho iby'agateka kazi na muntu dukurikire Aime Kwizera ajeje kumenyesha amakuru muri SOS Torture
Kiremereye na kabiri ya biyote dojisite ishiramwe SOS Torture Burundi yasohotse inyuma yuko umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito yashikirije ko leta yiwe itazokorana n'intumwa y'igisata cawoni kijeje gukingira gato ya kazi na mu Burundi uwo nawe akaba yari yashizweho kubera ko agata ya kazi na muntu mu Burundi kabandanya gahungabana nk'uko twabyerekanye dufatiye kuvyegeranyo bitari bike by'amashyirahamwe yigenga hano hagati ya kazi na muntu twarerekanye mu turoro twinshi ukuntu abarongozi bakuru bakuru uhereye ku mukuru w'igihugu nyine umuvugizi w'ubushyiranganji bw'umutekano hamwe n'umushyigiza amanza mukuru wa Repubulika babandanya gufata minenegwe bakanahakana ibyo guhungabana ko gataya kazi na muntu mu Burundi ibyo akaba ari byo biha intigi ababikora kuko badahanwa turerekana ko uko kudahuza kwa leta y'u Burundi n'igisata cya ONU giharanira agateka ka muntu bidatanga icyizere ko leta izokorera ku byegeranyo by'iyo ntumwa izuba yakoze gukingira no guteza imbere agateka k'abarundi amakenga yacu ni uko niyo leta yaguma isamaza amakungu mu guhakana uburyo bwose bwo gukurikiranira hagufi iby'agateka kazi na muntu mu Burundi guhohotera agateka kazi na muntu ukutubahiriza uburenganzira bwa muntu mu Burundi bizohava biguma bikogwa atacyamira mbere bikaba nakamizwe n'ingoma tugasaba abafasha u Burundi gukoresha ububasha bafise mu guhamagarira leta y'u Burundi kwemera gukorana n'intumwa y'igisata cya ONU ikurikirana agateka kazi na muntu mbere n'ibindi bisata nk'igisata kigwanye isinzikazwa ubuzima bwa kiremwa muntu la torture
tubandaniza amakuru yacu mu gisata cya politiki ukurondera kugarukana amahoro mu gihugu ntibyategezwa kuba icyitwazo cyo gutoteza abatari mugambwe uri ku butegetsi ibyo umwungere wa diyoseze nkuru katolika ya Gitega yabisiguye ku nkuka y'imisa yararongoye igihe hatangura igisabisho cyatunganijwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Simoni Ntamwana yahamagariye umugambi uri ku butegetsi gutuza ibyo kutihanganiranira muri politike ikumigwa ibyo ari byo byose ugudatsimbataza intwaro rusange nyakuri twumvirije Musenyeri Simoni Ntamwana
twebwe turabashimira umutekano muri ko murazana ariko gutwara inzima yongo uketswe umukozi bw'ikibi kandi muzi ngene bica umutima abo mutwara ibyo byose nibindi nashoboye kudonda mwashobora kubikora mu biryo bidasiga umuvumo aho muciye urukundo mwari kwerekana ruvuye ku Mana kandi rusabwa nayo mushaka gushyira imbere hero cya ruyongobera tukabayoberwa tukibaza bo muri tukarondera icyo mushaka mugabo rimwe na rimwe tukakibura nimwakira ishaka ry'Imana rero n'umutima wanyu wose uko iryo shaka ritwereze gende mu byigishanye muri iki gikorane mugiyemo ndabinginze kamwungere asangiye namwe kwihebera igihugu cy'Imana mu ruhande rwo kugikomereza ukwemera ukwizigira n'urukundo ngo muhe bice cyose cyo bigiza kure y'ikivugo cyanyu twashize imbere Imana mwongere mukomeze yantwaro rusangi kuko mukundi abandi barundi kwigirira imigambwe yabo nivyo mwabonye namwebwe nyene umugambo umwe uzananye igitsure wa mutu burundi mu manga mu kibanza cya Kristo nimutubunga munge twese kuko nta mwana n'ikinono kandi mudakandamije cyane ngo mwirengagize abatari muri uyu mugambwe wanyu
ibyo Musenyeri Simon nta mwana akaba yarushikirije kuri uyu wa kane hari mu nkuka yo gutanguza amasengesho y'iminsi itatu yatunganijwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hariya mu ntara ya Gitega mu kanya tumira mate duce tubandanye
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe impuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abafa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke
akanakamo ka radio inzamba agateka kawe
radio inzamba agateka kawe makuru avugwa mu gisata c'imigenderanire inteko za misomo zigiye kugabanywamo abasirikare bangana 8,000 gushika mu kwezi kwa Kigarama uno mwaka inteko za misomo itekanijwe ko zizoguma zibandanya kugeza mu mpera z'umwaka 2023 ibyo biri mu butumwa abarongoye inteko za misomo barungikiye umwe bwa Afrika mwibanga ni mu ntumbero yo gusozera neza ibikorwa bya misomo ubwo butumwa bukaba bwarungitswe inyuma y'inama yabaye hagati y'abarongoye inteko za misomo n'inteko z'igihugu cya Somalia n'abasanzwe babafasha igihugu cy'u Burundi kikaba ari cya kabiri gifise ingabo nyinshi mu nteko za misomo n'inyuma igihugu cy'u Buganda ni nkuru twateguriwe na George Nimenya
muri uwo rwandiko rw'impapuro 8 rwandikiwe inama y'amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika umukuru w'inteko za misomo Lieutenant General Diomede Ndegeya avuga ko mu ntumbero yo gusezera neza ibikorwa bya misomo hatekanijwe igabanywa ry'abasirikare 400 gushika muri ruheshi uyu mwaka w'2022 kuko biri muri uwo rwandiko nyene hatekanijwe kandi kugabanywa abandi basirikare 400 kuva muri mukakaro umwaka w'2022 gushika muri Kigarama uwo mwaka nyene igabanywa rya nyuma ry'abasirikare 500 rizoba hagati y'umwaka w'2023 n'umwaka w'2024 kuko biri muri urwo rwandiko rwo mwibanga umwe bwa Afrika bwari bwasavye ko muri iryo gabanywa ry'abasirikare abapolisi bose nabongerezwa abarongoye inteko za misomo bakaba bafise amakenga kuko akazi ka polisi n'akazi k'abasirikare kagabuwe naho ibyo bakora basenyera ku mugozi umwe Burundi ni igihugu cya kabiri gifise abasirikare benshi mu gihugu cya Somalia kuko gifise inteko zirenga gatoya 400 igihugu gisumbya abasirikare benshi Burundi akaba ari igihugu cy'u Buganda abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cya Somalia kuva mu mwaka w'2007 amakuru ava mu gisirikare akamenyesha ko igihugu kironka karusho kanini mu bikorwa bya misomo bikaba ari navyo byafashije igihugu mu by'ubutunzi inyuma yaho ibihugu bya Buraya bifatiye ibihano u Burundi mu mwaka w'2016 ico bikoze abasirikare b'abarundi ntibasiba kwidoga ko agahembo kabo ka misomo batakaronkera ku gihe muri kino gihe leta y'u Burundi iheraniye abasirikare bo mu rwego rwa misomo harimo n'abamaze kugomborwa bagarutse mu Burundi imishahara y'amezi 10
turandaniriza amakuru yacu mu gisata cy'ubudandaji haribonekeza ubukene budasanzwe bw'isukari mu gihugu cyose cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura haraheze igihe ushoboye kuyironka muri iki gihe akaba ayironka ku mafaranga ari hagati y'4,000 n'5,000 abanyagihugu mu gisagara cya Bujumbura abona ko mu gihe hoba uguhuruhusha abadandaza benshi byofasha haguha bamwe muri bo rimwe na rimwe bituma ubwo bukene bubandanya kubera baca bashaka inyungu z'umurengera ku ruhande rw'ishyirahamwe Sosumo rikora rikongera kadandaza isukari baremeza ko icyo kibazo kihari ariko giye gutora inyishu vuba bwango ibyo nido na Valeri Muco.
Haraheze nk'imyaka ibiri hamaho ikibazo cy'ubukene bw'isukari mbere bukiyongera uko igihe kigenda kirarengana. Nk'akarorero mu gisagara cya Bujumbura imiryango imwe imwe iremeza ko hahera amezi atanu atasukari iraboneka mu nzu, abandi nabo bakavuga ko batacirirwa barayirondera kuko badashobora no kuyigura kubera abadandaza bayigurisha ku biciro bishakiye.
Ubukene bw'isukari mu Burundi burahangayishije mu gisagara cya Bujumbura. Isukari yahuri ku 2,500 ugihamana urayironka ku 2,400-5,000 nawo nurinda kuba ugura ikindi kintu aho wayironse.
Ishyirahamwe rihingura rikongera rikadandaza isukari Sosumo risa n'iritemera ko rifise ikibazo cy'ubukene bw'isukari ahubwo ngo ribuze uburyo bwo kuyishikana mu ntara z'igihugu. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa mbere na Jean-Pierre Nzobandora umuvugizi wa Sosumo hari kuri radio y'igihugu.
Muri no mesi hari ikibazo kijanye na transport kugeza nabaye ingorane umunsi wa gatatu harashitse ikamyo nkeya mu Ruvumera n'ubejo hari zashitse ngo turategura yashitse nkene tuyitanga hanyuma ndikoravugana n'ab'igihosi mu buyobozi barambwira n'ibyo ni nyuma ahanini ikibazo kijanye n'ingorane zo kuyishikana aha mu madepo sanabona usikirizanye no guhumuriza Abarundi kuko nk'umuvugizi w'ishyirahamwe ahishikira naze ndahashika kugira ngo nshobore gutanga inkuru nabyo nyine nashoboye guhinyuza ubwandu ndatanga icyizere yuko mbo naza ziringa zitangura isukari ziri kirakwira ku madepo yaba y'Ibujumbura cyangwa yaba nayo hagati mu gihugu.
Abanyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura ntibemera iyo nsiguro ya Sosumo. Mbabona nyabona ko ikibazo gihagaze ku basanzwe bafise uruhushya rwo kudandaza iyo sukari hari igihe nabo nyine babigiramo uruhara kugira bunguke umurengera.
Nkuko byamenyeshejwe n'abatwara ikigo API kubagira ibintu vyo kugyungira ko amasoko cyangwa urudandazwa ku mashirahamwe amwamwe ntibabigire no ku isukari. Leta yofata ingingo rekurira abandi badandaza bingize isukari Sosumo ikareka kwigungira ko isoko ryonyine ryo gutanga isukari abantu bose ushoboye kuyizanira yizanira yidandarize abantu ntibaze baracura gukurikira barondera isukari kubera umuntu umwe wenyine ariwe ashobora kuyitanga muri iki gihugu cy'u Burundi.
Ariko rero ishyirahamwe Sosumo kumwe n'ayandi mahinguriro basanganywe ikibazo cy'amafaranga y'agaciro kugira bashobore kurangura bimwe mu bikoresho vyabo. Sosumo yahora yongereza ku sukari isanzwe ihingura ivanwa mu gihugu ca Malawi canke muri Brazil kubera itagishobora gukora isukari ikwiye intara zose nk'uko vyemezwa n'amasoko yacu ngaho muri Sosumo nyene. Ariko ishyirahamwe Itracom ryahora rirangura iyo sukari imva mahanga rikaba ritagifise rero ubushobozi bwo kuyizana kubera ubukene bw'ayo mafaranga y'agaciro.
Ikindi abandi bihereza gikenye ni kinyobwa cya Brarudi. Ubukene bw'ico kinyobwa bubandanya bwibonekeza mu ntara ya Rumonge. Abavyihereza bavuga ko bisigaye byarabaye nk'umuzibuye mu bunywero bw'iyo ntara aho bibonetse naho bikaba biri ku biciro byo hejuru. Bamwe mu baba muri iyo ntara basanzwe banywa ibyo binyobwa bagasaba ko abajejwe intwaro bofata mu minwe icyo kibazo. Ni inkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Amakuru dukura muri bamwe baba mu ntara ya Rumonge yemeza ko ibinyobwa by'ihinguriro Brarudi byabaye ndanse muri iyo ntara. Kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere ibinyobwa bya Amstel canke ibiyeri eka n'amafana ntibiboneka vyoroshe. Amakuru atanga n'abo banyagihugu avuga ko aho ibyo binyobwa bibonetse ibiciro biba vyadugijwe. Akoreraro ni nkaho usanga igiciro ca Amstel kikugwa hagati y'amafaranga 2,500 n'3,000 kandi igiciro cashizweho n'ishyirahamwe Brarudi ari 190,000. Abafise uburyo baja kubirondera mu gisagara ca Bujumbura canke mu ntara ya Bururi.
Ikibazo cy'inzoga mu Rumonge gisanzwe cananiranye kuko aho uciye kugarusanga hugaye ahahora hugura bisanga hugaye rero bakavuga yuko atajya baronka. Abashobora kuzironka ni babandi usanga bafise amamodokari bashobora kuja kuzirangura i Bujumbura canke mu ntara ya Bururi. Abo nabo bakavuga yuko bitwara uburyo bwinshi ku buryo nk'umudandaza mutoya adashobora kubikora kuko bavuga ko baca bahomba.
Ariko rero muri icyo gisagara cya Rumonge abahaba tukimye n'abadandaza bababazwa n'uko naho hari ubwo bukene bw'ibinyobwa bya Brarudi atanzwe ihera amakamyo y'iryo hinguriro atajobukanye ibyo binyobwa bishiye ku kivugo cya Rumonge. Bagasaba abajejwe intwaro mu ntara gufata mu minwe ikibazo cy'ubukene bw'ibinyobwa bya Brarudi.
twebwe rero ikituba bado nuko sanga minsi yose mundwe nka kabiri sanga hari hama modokari mare mare atana mteri kandi bikaje bakatubona sicha kukibuka cha sanga sinja muri ko tuka ngomba kumenya impamvu dushobora kuzibura ariko ndiriko ndirajabuka ntiduca ko ndibwenda tubibona ntibyumvikana na gatoya nicyo gituma twasaba abijeje yuko bobifata mu minota kugira ngo tutore umuti.
Uruganda rwa Radio Inzamba rukaba rutarashobora kuronka abarongoye ishyirahamwe bya Rudi muri iyo ntara ngo batange umuco wo kwikena nibura y'ibyo binyobwa.
Vanessa Muiteka, Radio Inzamba agateka kawe, dusozera no makuru muyavugwa mu nkino z'igikombe cya Afrika kiriko kibera hariya mu gihugu cya Cameroon. Ibigwi 16 izokina igice cy'umunani gishiri cya nyuma yose yarayimenyekanye. Icyo gice kazotangwa ku munsi w'Imana 2023 za kuno kwezi muri cyo gikombe cya Afrika kigira cya 33. Algeria yatwaye igikombe giheruka yaraye iseze ya mahiganwa. Ni inkuru dushikirizwa na Alexandre Niyungeko.
Igice cya mbere cy'ihiganwa rya Afrika mu mupira w'amaguru caraye kirangiye. Icyo gice caranzwe n'ibintu byinshi. Eka duhereye ku gihugu cya Algeria catwaye icyo gikombe mu ihiganwa ryaheruka, none caraye giseze amahiganwa ubutarariye inyuma yo gutsindwa na Cote d'Ivoire ku bisinyo 3-1. Icyo gihugu mu nkino zibiri kikaba atanarumwe catsinze. Igihugu kiri mu bihanga bya Afrika caseze ayo mahiganwa kandi ni Ghana. Impande y'ivyo bihambaye vyatashe hari ibindi bihugu bitari bimenyerewe mu mupira wa Afrika, ari nabwo bwa mbere bikinye izo nkino bizobandanya amahiganwa. Aho twovuga nka Comore na Gambi. Muri izo nkino rero hari ibihugu vyitwaye neza nka Nigeria yahejeje inkino zo mu mirwi ifise amanota 9-9. Kamerune yahejeje ifise amanota 7-9, ukaba ari wo mugwi winjije ibitsindo vyinshi 8, harimwo 5 vya Vesa Abubakar kizigenza w'uwo murwi. Na Cote d'Ivoire yarerekanye ko ari igihugu cyo kwitega mu nkino zimirije. Muri izo nkino kandi icagiye kiravurwa n'abakinnyi cyo kimwe n'abamenyereza, ni bibuga bibi bituma abakinnyi baterekana ubuhinga bwabo uko bavyifuza. N'abarorerezi ntibitabira, ibyo navyo biva ku masaha atorohereza abarorerezi cyo kimwe n'ibipimo vya COVID-19 bisabwa abarorerezi, bigatuma bataza ku bwinshi kuko bisaba amafaranga menshi. Ikindi twugaruka ko muri izo nkino n'abasifuzi b'abigeme bwabaye ubwa mbere bahagarikira inkino za CAN kuva icyo gikombe gitangura mu mwaka w'1957 i Khartoum muri Sudani. Umusifuzi w'umunyarwandakazi Samaha Dia Mukansanga akaba ari we yabaye uwa mbere mu guhagarikira izo nkino. Igice cy'umunani rero kizotangura ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2023, kigazokurugurwa n'urukino ruzohuza Gabon na Burkina Faso igihe cy'isaha 12. Kuri uwo munsi nyene haza Burundi rukino ruzohuza Nigeria na Tunisia isaha 3 z'ijoro. Igenekerezo rya 2024 hazokina Gambia na Guinea, Kamerune nayo yakire Comore. Igenekerezo rya 2025 Senegal izotana mu mitwe na Cape Vert, nayo Maroc ikine na Malawi. Izo nkino zizosozerwa igenekerezo rya 2026, hakazoca uwambaye hagati ya Cote d'Ivoire na Misiri isaha 12. Mali nayo yakire Guinea Equatorial. Izo nkino zirangiye hazoca hamenyekana ibihugu 8 bizokina igice cya 4 gishiri cya nyuma.
Nino kuri iyo nkuru y'inkino z'igikombe cya Afrika mupira w'amaguru duciye dusozerera ko ano makuru. Nshimire mwebwe mwese mwarimu duteze yomi Jean Marie Ndabashinze na yabashikirije. Ndabifurije kugira amahoro ngaho iwanyu. Murakoze.